Turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nininahazwe ingo zigera ku 10,000 zifise amatongo hafi kambi ya gisirikare yo ku Mudubu muri komune Gihanga y'intara ya Bubanza yagiriza abasirikare muri yo kambi kuyihohotera bagamije kubanyaga amatongo yabo
atwirukana baduhora ngo nituvemo ngo amatongo nayo gisirikare sinavutse ariho ndimana sanze babapabose ariho barima batugira ko amatongo yabo yabasokuru imusa kitaba zitoda kuko tubona tugenda kunyuma tukakubitwa tukiruka kuko ngira ngo ntuborabe ibintu biriko birabaho.
Uyu ni umwe mu banyagihugu ba mu micungaro y'inkambi y'abasirikare iri Igihanga ahitwa ku Mudubugu ino nkuru rimuze tugaruka kwa Ndato mbe hafi ya maradiyo yanyu. Rekari kuduhere muri Mali yarekuye abasirikare ba Côte d'Ivoire batatu muri 1999 yari yarafashe yagiriza kuba abacancuro kubangamira umutekano w'igihugu no gusuma urusaku. Igihugu ca Togo gihuza Mali na Côte d'Ivoire muri no dossier cavuze ko ari kimenyetso ciza. Abasirikare barekuwe ejo kuwa gatandatu n'abigitsina gore gusa umushingwa manza mukuru wa Mali yemeje no makuru avuga ko bagizwe abera ku vyaha byose bagirizwa Togo ikemeza ko hari imishikirano iriko iraba kugira ngo abasigaye bose barekugwe. Abasirikare ba Côte d'Ivoire bafatiwe i Bamako ku murwa mukuru wa Mali igenekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi no mwaka bashitse ku butaka bwa Mali bifashishije indege yegukira Côte d'Ivoire Air Côte d'Ivoire bambaye impuzu za gisirikare kare ariko atabigwanisho bitwaje. Ico gihe babajije impamvu baje muri Mali magigira kwemeza ko ataruhusha bari bafise Côte d'Ivoire yamara ivyo irabihakana yavugiye abasirikare bayo yemeza ko bari bafise uruhusha rwo kuza gukurikirana bimwe mu bikorwa vy'igisata ca ONU muri ico gihugu MINUSMA. Amuri Amerika Barack Obama yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye gukanya agashimwe kitwa Emmy Award. Emmy Award ni agashimwe imbonesha kure za Amerika zitanga kuva mu 1949 zikagaha bakoze ibiganiro vyiza abanyamwuga bimena canke abandi amajwi yabo yifashishwa mu mareresi n'ibiganiro bitandukanye. Barack Obama yatahukanye ako gashimwe azuhabwa igenekerezo rya 13 ku kwezi nkwasumbije abandi mu kuvuga inkuru neza narrateur mu gifaransa mu rukurikirane rw'iresi ndende yitwa Our Great National Parks ica kuri Netflix. Iyo resi ifise ibice bitanu vyerekana amaparke atandukanye yo ku mugabane w'isi. Obama ayikorana na madamu wiwe Michelle biciye muri societe yabo yitwa Higher Ground. Hambavu ya Barack Obama abandi baronse ako gashimwe barimwo umunyekenya Lupita Nyong'o yamamaye kubera ireresi Wakanda Forever n'umukinyi w'icamamare muri basketball Kareem Abdul-Jabbar. Barack Obama ni president wa kabiri wa Amerika aronse Emmy Award. Hai makuru sabagezo higeni no kuisi mshuwa kongera kuyasanga kuruwe zitatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mkanya, tuja mkarele kibi ya gabigari. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari katuyahere mu Burundi ahingo zigera ku 10,000 zifise amatongo hafi kambi ya gisirikare yo ku Mudubugu komune Gihanga intara ya Bubanza imaze igihe itarabanagiza n'abasirikare bo muri yo kambi kwera amatati y'amatongo. Abanyagihugu basaba umuhuza w'abarundi guterera umuti ico kibazo. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashije abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Desire Hatungimana.
Kuva uno mwaka wa 2022 utanguye harangwa amatati y'amatongo y'urutavanako mu micungararo y'ikambi ya gisirikare yo ku mutumba wa Mudubugu ni muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Ayo matati ahuza iyo kambi ya gisirikare n'abanyagihugu bo ku mitumba ine bavuga ko iyo kambi ishaka kwigarurira amatongo y'abasokuru babo. Bakavuga ko abahirahiriye bakaja muri ayo matongo bakubitwa bagashaya.
Nikini tugako nko atubwira ngo mukushye ndandi turima betuzogenzanye tuzorima tuzoguma twifumbereje kunyenda
ufisi isuka aho uri kurarima urakubitwa kuko atwirukana baduhora ngo nituvemo ngo amatongo na y'igisirikare nimukabo twefe nta cemeza bafise cemeza ko amatongo ari y'igisirikare sinavutse ariho ndimana sanze babapabose ariho barima batubwira ko amatongo yabo yabasokuru imusa kitaba zitoda kuko tubona tugenda kunyuma tukakubitwa tukiruka kuko ngira ngo ntuborabe ibintu biriko birabaho.
Ibiro vy'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana biraza ivyayo matati ya matongo kuvua ukwezi kwa kabiri unomwaka w'2022 na kabiri Inosani Mpagaritse n'umuyobozi mishikira mu biro by'umuhuza w'abarundi yavyiganiye abakunzi bijwi rya Amerika.
Umuhuza w'abarundi yarishikiye ku mudubugu mu kwezi kwa kabiri hari tariki 21 kandi yari yanatumiye umushikiranganje aho kwivuna bansi bagiye bajanye kubera ico kibazo cari kimaze kumenyekana ngahe wacu baratwituye ico gituma umuhuza w'abarundi yaciye ahishikira arabangirisha n'ikoraniro kugira bamenyeshe uko ibintu bigiye kugenda.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'Uburundi bavuga ko batunzwe no kurima batakambira umuhuza kubakomoreza amatongo bavuga ko bariko baranyagwa n'ugwego rwa gisirikare kandi ariyo bazeye ko uburaro n'uburamuko
bashaka gudukura mu matongo kandi atavyemeza byuko ayo matongo ari iwabo baratwere dusaba yuko umutama se barundi yoshobora kuduhereza inyishu ya nyuma yerekeza yuko tuvanyemwo n'abasirikare hanyuma batwere kandi bashobora kudushyira kuko imiryango dufise n'abana ni benshi
turatabaje rero se barundi by'ukuri nyamba twumva yumva kamo kacu twebwe ntiko turagwana na leta ntawushobora guhangana na leta ariko leta ko ari umubyeyi yafise abana benshi ntabo yokwanka ngo hagire nabakunda adukunda twese n'ukuri nadutabaye.
Buramatari w'intara ya Bubanza yamenyesheje ko ayo matata yazi Cleophase Nizigiyimana ahamagarira abarongoye kurindira inyishu y'umuhuza w'abarundi.
Ayo matati yakoze ko amanama menshi ndetse harageze naho babijana kumuhuza nico gituma gushika ubu saba yuko borindira ingingo umuhuza azofata ibyo kuja mu mirima bari bavuze yuko abimbura bo kwimbura bwabo gusubira kurima niho bobanza kurindira ingingo izofatwa n'umuhuza.
Ibiro vy'umuhuza w'abarundi bimenyesha ko amatohoza atararangira kugira hamenyekane abayo matongo yo kumudubugu ateye amatati yegukira muri kino gihe. Mu kurindira umuyobozi mwishikira mu biro vy'umuhuza asaba abashamiranye kwihanganiranirana.
Aho tugeze turi mu matohoza y'ivyo bintu kugira bimenyekane kandi twama tubwira abantu yuko umuhuza w'abarundi adashobora kugira ikintu yihuta cyane kuko murazi ko amatohoza agora genda kuri uyu ahakubwira ibi ugende ku wundi ahakubwira ibindi ku buryo biba bikenewe yuko tohoza neza kwaja kuri bose abakenewe bose kubaza kwababaza nibyo twari tukirimwo mu minsi iri imbere bazoboneka inyishu.
Ijwi rya Amerika ntiryaronse umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bigiragira icyo avuze kuri iyo dosiye. Ayo matongo ateye amatati hagati y'ikambi ya gisirikare yo ku mudubugu n'abanyagihugu bayegereye afise uburinganire bwa hegitari 500 nk'uko urongoye igisata cy'amatongo muri komine Gihanga yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Tukiri kuyavugwa mu Burundi shahamwe une probari hurikiyemwo abo mu bwoko bw'abatwa mu Burundi risaba ubutegetsi bw'ico gihugu kurishirizaho kubashigikira kugira ngo babeho neza nk'abandi. Muri nondwi yari yahadiwe abasangwa butaka mu Burundi iryo shahamwe ryerekanye ko naho hari intambwe bateye bagifise ibibazo ahanini bishingiye ku kutagira amatongo. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifashije abakunzi bayo mu Burundi mwisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Imiryango y'abasangwa butaka irenga ijana yo mu kigwati c'igihinga muri komine Kayokwe y'intara ya Mwaro iri mu miryango y'abo basangwa butaka ku rwego rw'igihugu bavuga ko naho bariko baratera imbere impingi kiri ndende. Iyo miryango y'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bo mu kigwati c'igihinga babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bugarijwe n'ubukene bwo kubura amatongo yo kurimamwo.
Kigwati ingene tubayeho nyine tubayeho mu buzima atari bwiza kuko ingene tubayeho dufise ahantu hatoya turima ntacyo tumarira.
Twebwe dusaba yuko nk'ubu bo twagura amatongo kugira umuntu asohoye umwana na waronka hamusohorera aho kurima. Ikindi ni uko bo kwitaho ibyo bintu by'uko twoba mu buraro bwiza nk'abandi amabati bakayaduha tugasakara ibirasi twoba twarubatse.
Abo basangwa butaka bo muri imwe mu makomine agize intara ya Mwaro iri hagati mu gihugu bagowe bakiriko kuko benshi bakibeshejeho n'umwuga wo kubumba. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bagasanga muri kino gihe iryo bumba ribagora kuronka.
Tugonga tugakora ibikoresho by'ibumba iryo bumba twarariroka kera ubuye ntibatwemera kujya tudafise amafaranga.
Ibumba turarironka mugarika barizimbye ko barifise turi kurare amose yo muri sana mukayokwe turarigura naho twahora turigurira bari twimye ngo ubuye amarenza ntibaza barayimbagura ukuntu tuza kubigenza nta ukutse
naho biruko amashira hamwe muza batwa yo mu Burundi arashima ko basangwa butaka bari ko baratera intambwe Vitali Bambanze umuhuza bikogwa w'ishiramwe muza batwa Iniproba afatira kutwigoro twa bamwe mu bajejwe intwaro
turashaka kuvuga ko ibintu uko byarejo atari ko bimeze no munsi hari cyongereye mu nzira nziza turavye imibereho y'abasangwa butaka turavye rero mu by'ubutunzi aho je ndashimira kira cyane cyane ku kibazo kijanye n'amatongo nivyo hariho hamwe hamwe bagiye barayatanga mugabo usanga naho ako gahengwe kabonetse hakiri ntambwe ndende cyane
nashimo to twigoro mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Vitali Bambanze atera kamo inzego zijeje gufata ingingo
nivyo hagiye harafatwa ingingo urugasanga ingingo y'umuntu kubera gatima kiwe keza rero nta ngingo rusangi ya leta irafatwa vuge ati umutwa wese bamugiriye ibarura bamusansumye bararaburi fise n'utarifise kugira ngo abataya fise bayahabwe aho kwikizo rero no guca barondera amatongo ya leta atacu ariko arakoregwa ko canke amatongo yigaruriwe n'abantu kubera imvoizi canke ziriya
Leta y'u Burundi iratahura imyitwarariko y'abarongoye amashirahamwe y'abasangwa butaka kwigenekerezo rya cenda y'ukwezi kwa munani hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wariwe abasangwa butaka yaratanze ihumure mu birori byo guhimbaza uwo munsi byabereye Gitega ku mugwa mukuru wa politike icegera cy'umukuru w'igihugu Prosperi Bazombanza yahamagariye abajeje intwaro gutangura intambwe ya mbere yo gutorera umuti ico kibazo c'ubukene
amategeko atomoye wowe se abo mutwa cyangwa ubundi biboneka ko atagira kubita isuka atagiraho yoshira kazu araramwe nta kindi mujejwe buramakaye mustanteri atakubashyira ku rutonde kugira ngo muze icyo kibazo mugishikirize umushikiranganji ajejwe bidukikije uburimyi n'ubworozi
ikindi abatwa bo mu Burundi bashimye mu ndwi yabahariwe ningene muri leta y'iki gihe harimwo umushikiranganji wo mu bwoko bw'abatwa umunsi mpuzamakungu hari wabasangwa butaka ku isi uhimbaza kwigenekerezo rya cenda ukwezi k'umunani uko umwaka utashe washinzwe n'umuryango w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2014
Ijuki Amerika turabandanya n'amakuru mu karere k'ibiyaga bigari sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yategetse leta y'u Rwanda kwishura Tribert Rujugiro indishi ya miliyoni imwe y'amadolari ya Amerika kwerigurishwa mu buryo yemeza ko bunyuranyije n'amategeko bw'inzu y'ubucuruzi ya Union Trade Center UTC uwunganira UTC mu mategeko hariwe Francis Gimara yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ingingo ya sentare ari ya nyuma ntabanduka avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yatanguye amubwira uko bakiriye iyo ngingo
It is a good decision by the East African Court of Justice
Umwanzuro w'urukiko ni icyemezo gishimishije cyafashwe n'urukiko rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba kubera ko kigaragaza ko umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba uzaterwa inkingi no kubahiriza amabwiriza ibihugu byiyemeje kugenderaho ni icyemezo gishimangira ko kubahiriza amategeko ari ikintu gikomeye ko ntawe uzemererwa guca uko biri nayo twakiriye neza umwanzuro kuko ugamije guteza imbere iyubahirizwa ry'amategeko imwe mu ngingo zibanze mu gushimangira ubusabane mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba
Urukiko rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba rwategetse leta y'u Rwanda kwishyura Rujugiro indishyi ya miliyoni imwe y'amadolari y'Amerika. Ayo ni make ugereranije n'agaciro k'umutungo bisobanura iki mwungutse iki?
We had cross appealed and we had said
twari twashyurigiye umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba tuvuga ko indishyi twahawe ari nkeya twasabye ko badusubiza UTC cyangwa se bakaduha amafaranga ahwanye n'agaciro k'iyo nzu y'ubucuruzi igihe urukiko rwaba rwemeje ko iyo nzu yafashwe kandi ikagurishwa n'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko birumvikana ko amafaranga y'indishyi twahawe atari yo twifuzaga ariko nanone kubera ko urukiko rwemeje ko ibyabaye bitari byemejwe n'amategeko tubona ko igihe cyose iki cyemezo kizaba kiriho umukiriya wacu azahabwa indishyi zikwiye ku mutungo we kubera ko byakozwe bidakurikije amategeko biguma gutyo kugeza igihe bisubirijwe nyirabyo.
Nk'uko mubizi, Leta y'u Rwanda yavuze ko UTC ari umutungo udafite nyirawo, ikaba yaragurishijwe kugira ngo hishyurwe imisoro yarimo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Théophile Mbonera yavuze ko bazasuzuma niba bazajuririra kiriya cyemezo. Mwiteguye gukomeza guhangana nabo?
Litigation must come to an end. We have been in court for very many years. There is no further.
Urubanza rwararangiye, tumaze imyaka myinshi mu nkiko. Ibyo kujurira ntibishoboka. Kujurira ntabwo ari ikintu wifuza gukora ngo kibe, biteganywa n'amategeko. Leta y'u Rwanda ntabwo ishobora kujurira kubera ko umwanzuro ari ntakuka, n'uwo mwanzuro wa nyuma wafashwe n'urukiko rw'ubujurire. Igisigaye kuri Leta y'u Rwanda ni ugushyira mu bikorwa no kubahiriza umwanzuro w'urukiko. Kandi rero bifitiye inyungu Leta y'u Rwanda itegurira igihugu kuzaba isanganiro ry'abashoramari. Ntabwo ntekereza ko byabagirira akamaro baramutse batubahirije umwanzuro w'urwo rukiko.
Francis Gimara wunganira ikigo UTC ya Tribere Rujugiro mu nkiko, ngushimiye umwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize kwa Kino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Messie, nipati miniti kidogo tu. Nitafute mwingine client cha tafuka tunaenda. Sio messie wangu.
Uyu munsi ntabwo nihuta cyane, ndategereza nta kibazo.
Oh, merci vraiment messie, merci.
Taxi, taxi, Combo Taxi ya mo region. Karibu, karibu mwingie.
Eh, una mwingine client. Karibu madame.
Kuki? Sofi koko sura komeje. Urashaka gutwara uwa musinzi kazi koko muri taxi yawe? Ndebe ukuntu rwose arimo kugenda yirimo. Ahubwo ni gitangaza kuba kibasha no guhagarara.
Karibu mama, ikala hapa, hapa ni kwa mzuri. Karibu mama. Mama, mwanaende api?
Na ukumbadzo, na kubige kuna ashe jeo.
Ariko nawe wasinze shofe, urabona ziyajya? Nyamara uraza gusanga ariwe utaye umutwe umuhungana ahantu hose. Nge mbaye nk'uburiki?
Monsieur, joani ni lakini unakoko na jije livre na hawe ya isoma.
Ariko wagira ngo nibwo bwa mbere uhuye n'abasinzi b'i rusange di. Ndemera nk'uyu nguyu koko. Ni nde muntu wabonye wundi ugenda ubungana icupa ry'inzoga mu nzira agenda asoma ahantu hose?
Toka.
Ibi ni ibiki koko nk'ibi ngibi byo muri tagisi?
Wa mugabo, ndi kuraba, ndeke, nk'umukiri umugenzi wanjye mfamfe. Toka, igrai.
No home business of eh? Ngiri so parking zoga rwose ngo niwe mushuti y'amagara. Kwai.
Ariko ubu
iri chupa ni jisikiri mgenzi wanja busa
yu niwa mgenzi nashora kubura
kandi niwa mfasha na kuiwa giri vizyo bios
yu
musubiri
tuende basa cha nipale shapo angu kusha tuende
Madame.
Banani ma.
Madame, Ngombere kwa shiza munguka uramenye rwose njye sinja kugenda ari ngombere y'umunyarusaje kazi ubwo napfuye
Nisi na huko ai pia kwanza nisije kumlamusha
Wacha shofe nge na nari mwe rwose nena akora ku muntu meze gutya rekarekata
Messie na wewe mira kuchoka na mtoto uko nayo kama unaona uko capable kunisaidia umeona naenda tu meujue kama huyu mama mwanacha hata kwa dada yako hata kwa bibi yako au mtu mwingine na kuna sababu kama hapa mrejeo yetu wengi walipitia vitu mingi bika traumatize maisha yao jua ma conflict tunakuwa nayo hapa kila siku mrejeo wewe ni kama utanisaidia basi
kosa koko shofe urabona ko kumuona afata he yarago sentino jipo yambaye zuko yango no mukandara
Messie ujue kama sasa yuko sasa kuongelea gisi mama yiko make wao leo tu one vitu vilimutraumatize nyo vinamfanya hivi paka kwa hivi leo mapasi yake alipitia mwanjo mtume na kwa hivi naye akupenda kukua hivi
ugona kupi ngone chiko kukua jinsi funga bana
maki wao kusikia tu alikuwa anasema maskini huyu mama leo anatushapanga afika na kwa shoki kamukumbusha tena bale wale walikiaua familia yake walikuwa anavala shapu sahi yangu huruma
tubasi lekano na mfatu mutwe gutyo ngao subira kuri vorano no tugende tumugeze kwa muganga
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibicebini
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Akwino nga duche du soze la makuni wiganyo tukwa tuwa fitia mulika no kanya tushimile abagizuwa la bose ngo bitegurwe vyongere wa shikire. Kuri mikroma likumena joe diane ni nahazwe ya koze venus ya shimimana ya chizwe hamwe amajwi yacu kizina ya bagenzi bacu tubike banuye tuifuriza kuandanya mura ni kwa mvzio mulimo vyose na utaha.
Amazing mesh. Ngaya mezi.
abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo izaba ibinyejana
imyaka ibaye myinshi Rwanda warahekuwe nubwo harabakigutone ka Rwanda humura ntacyuza Jango Ova mwechura burende Yeza mwena wakwanga Urkwa nyawaza po Bia genocide Yakuba yeho
I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.